muteze amatwi radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti, muduteze amatwi hano muri studio ya gatanu Washington DC, muri kumwe nange Edi Rwema mbahaye ikaze kuri Radio Ijwi rya Amerika.
Kandi cyane gura tunadine siriko turasaba twifuza yuko cyo hinyanyizwa mu gihe bidashingira kigahagarara, aho basaba ko kwitega mu kuru gihugu ateka kwa cyaka 40 mavugo kandi yuko bakiri bato bashobora kuba bamara ku mugongo cyo mugambi wa PDL bisaba yuko bagume imyaka 35.
Woni Gabriel Ribanza witonde uyobora ishyaka APDL abanyamahoro avuga ko agiye gukomeza gusaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa. Inkuru n'izindi zivugwa hirya no hino turazigarukaho mu kanya gato. Mu Burundi ishyaka APDL abanyamahoro riratangaza ko rigiye gukomeza risaba ko ingingo zikumira urubyiruko mu itegeko nshinga zihindurwa. Muri zo baravuga ku bisabwa umuntu kugira ngo yiyamamarize umwanya w'umukuru w'igihugu cyangwa se mu nteko ishinga amategeko. Ibyo byavugiwe mu nama yahuje abagize iryo shyaka mu ntara ya Kayanza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Umugambwe w'abanyamahoro APDL urashima ko ibyirizwa shingiro ryahinyanyuwe. Banza witonde Gabriel awurongoye ku rwego rw'igihugu yabishikirije ari mu Kayanza kuri uyu wa gatandatu, yariko abonana n'abanywanyi b'uwo mugambwe muri iyo ntara iri mu buraruko bw'u Burundi. Banza witonde avuga ko umugambwe arongoye ushira ineza imbere y'ugwaruka. Ni nayo mpamvu amenyesha ko afite ivyo anegura n'ivyo yifuza ko vyohinyanyurwa mu nteguro y'ibwirizwa shingiro rishasha.
Turabishima cyane, ariko ari cyo tunegura tunadine siriko turasaba twifuza yuko cyo hinyanyurwa mu gihe bidashingira kigahagarara, aho basaba ko kwitega mu kuru gihugu ateka kwa cyaka 40 mavugo tukabona yuko abakiri bato bashobora kuba bamara ku mugongo cyo mugambi wa PDL bisaba yuko bagume imyaka 35 ahubwo babaye ngoma bakayimanira gushobora ku myaka 25 isaba kuba umushinga amateka. Kuko tumaze kubona akarorero katari gake ko mu Burundi yigeze gutwara abakuru b'ibihugu batari bakugira imyaka kandi byagenze neza, kandi si yose iratwereka ko urwaruka rushoboye gutwara igihugu kandi bikagenda neza. Iyo rengi ngo turayinegura tukifuza ko bibaye ngombwa yohinyanyuka. Mugabo naho nitevuga ati ntangira ikirasha, kuko n'ibisanzwe turafite abantu bafite iyo myaka, mugabo twabifuza ko urwaruka rwo ruha amahirwe.
Muri iryo hwaniro kuva ku ndongozi gushyika ku banywanyi habonekamo cyane urwaruka. Mbega waba bafitiye iyihe migambi urwaruka Burundi bw'ejo mu gihe boshikira ubutegetsi nk'uko bavyifuza? Inyishu ni mukuru wa APDL abanyamahoro.
Ko mu buryo turagwa ati mane ndufasi bashikira igihugu, abantu batanga ubuzi bafatiye ku burambe ngo imyaka 5 ngo bakoze akazi bakakanga abantu babiri bakwavariza hatarimo umushikira ngange ntironka akazi. Ibyo twe tuvuga dute bye ntibiba. Umunyeshuri yari yize yarakoze stage ari menyereza nibavuga akazi aho kari umuntu akora ikibazo ugato yakore ukore ubu byatumye imigambi akaba ni imigambi rese cyane cyane yo kugwanya ubushomeri. Aho tuvuga dute kugwanya ubushomeri twivuga kama banki yose atazuba kwita amabanki y'ubudanda ageze kwita banki y'iterambere aza kurondera abashomeri akabahereza ingurane mu bikoresho, ibyo bikoresho bigaca ari ingwate.
Iyo ndongozi y'umugambwe w'urunani no gusubiza hamwe yagize icyo ivuga ku ntererano y'amatora isabwa.
Twe tuvuga duti umuko bamaze kuvuga ko ataragahata reka bice mu byo gukunda iki gihugu. Umurundi wese mbere igihugu bwa mbere ari kiwiwe atagahata, kuko tumaze kubona bagiye basaba ko batobahata kubakatira ku mishahara. Ubwo n'uburenganzira bwabo tukishoza ko atawugira ikibazo kubera yanse gutanga. Mugatuvuga mu kacu umugambwe wa PDL tuvuga ko barundi bose bwo gukunda igihugu umwe wese cyafitiye gushyira kugira ngo ayo matora ntazoburagize ngo habuze ibicanke biriye.
Kiretse intererano nta bibazo byabonetse cyane muri iryo hwaniro biciye ku mukuru wawo. Uwo mugambwe uhorikiyemwo ugwaruka wamirira kure gushyikira ubutegetsi biciye mu ngimba. Mu gihe ufise ivyo udashima mu nteguro y'ibyirizwa shingiro, umugambwe APDL uhamagarira abanywanyi bawo kwitaba ibisabwa kugira bazoje muri kamarampaka. Ico abanywanyi basabwa gutora umukuru w'umugambwe abasaba kurindira ico bazomenyeshwa. Mu Kayanza mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Tuve mu Burundi tunyarukiye mu Rwanda abagenerwa bikorwa b'ikigega gitera inkunga batishoboye barokotse genocide bakomeje gutakamba kubera imibereho mibi babayemo bamwe mu bavuga n'ijwi rya Amerika n'abanyeshuri biga muri za kaminuza n'amashuri makuru yo mu Rwanda bavuga ko bagiye kumara amezi atanu batabona amafaranga abatunga bagenerwa n'ikigega Farge ubuyobozi bwa Farge ntacyo buratangaza kuri icyo kibazo ni inkuru y'umunyamakuru ijwi rya Amerika Eric Bagira ubusa
amezi atanu nta giceri cy'atanu kandi byitwa ngo leta iba yayatanze ngo bayaduhe
ntabwo babasobanurira impamvu
bo impamvu ntabwo bayitubwiye gusa nagiyeyo nkasanga umudamu arambwira ngo ese muzahora muteza amaboko kugeza ryari
umwe mu bagizwe imfubyi na genocide aratekereza ijwi rya Amerika kababaro ke nabagenzi be babayemo kubera bamaze amezi agera muri atanu ikigega cya leta gitera inkunga batishoboye barokote genocide yakorewe abatutsi Farge kitabaha amafaranga batunga muri za kaminuza n'amashuri makuru uwo tuganira ku mpamvu z'umutekano we tumuhimbye gasasira yiga muri kaminuza y'u Rwanda ishami ry'uburezi i Kigali we nabagenzi be baravuga ko kubera igihe gishize ikigega Farge kitabaha amafaranga batunga ubuzima bubashaririye kubera kubura ayo mafaranga mutunga muri kaminuza gasasira yahisemo kuba mu buzima bugoye koko acumbika mu nzu y'icyumba kimwe gito mu karere ka Gasaba kingisha urugi rw'imbaho n'amabati bishaje ukinjira mu nzu biragoye kubona aho ukandagira kubera ari nawe asasa karambi ku musaya inzu yinjije ijwi rya Amerika
mpagaze gutya nkatera intambwe gutya isi ya mbere iyi ni ya kabiri ubu ni ubugari mu burebure kandi mu burebure mvuye ku muryango
gasasira ikakira mu mujyi wa Kigali inzu yibanamo n'undi muvandimwe bayikodesha amafaranga 1,500 ku kwezi ku ruhande rwe yatagiye kwiga akora akazi ko kumesera imyenda abanyakigali ngo abashe kubaho
hari umumama wampaye ikiraka cyo kujya mu mesera imyenda kugira ngo ndebe yuko nabona amafaranga mu mesera gatatu mu cyumweru iyo namumeseye amafaranga 2,000 ubwo gatatu amafaranga 600,000
amakuru y'iki kibazo cy'abiga muri kaminuza n'amashuri makuru mu Rwanda badaheruka amafaranga bagenerwa n'ikigega Farge ijwi rya Amerika yamenye biciye ku mbuga nkoranyambaga aho twakanze hose haba muri kaminuza nkuru y'u Rwanda ishami rya Huye ndetse no muri Kiste batinye kukivugaho uyu watinyutse twasuye mu icumbi rye yavuze ko hari abagiye bagerageza kukivugaho mu bindi bihe bikabagwa nabi
hari abana bo muri Yerika babuze nabo buruse gutya bigeze mu itangazamakuru kuko ngo babivuze bahamagara uwari ubahagarariye muri ARG ngo abo bantu mubatwandikire babashyiraho iterabwoba ubundi birinda bigera mu itangazamakuru abantu bagiye bakemura ibibazo hakiri kare birababaje biteye n'agahinda kandi ni n'igisebo ku Rwanda rwose u Rwanda rurimo umutekano ariko muzajya mushyingura nabi inzara yishe
ijwi rya Amerika yashatse kumenya icyo ubutegetsi bwa Farge buvuga kuri ibi bibazo maze ijya ku biro bikuru byayo mu mujyi wa Kigali mu biro by'ushinzwe itumanaho muri Farge yavuganye na Bwana Théophile Ruberangiye yukuriye Farge maze Ruberangiye yamubwira ko tugomba kuvugisha Madame Daphi Mukakigeri ushinzwe gahunda za Farge tutaratsimbuka kuri Farge twahamagaye Mukakigeri kuri telefone ye ngendanwa ntiyitaba ntiyanasubiza ubutumwa bugufi twamwoherereje amasaha yigiyeyo byabaye ngombwa ko duhindura telefone twakoreshaga tumuhamagara maze muri macya dusubiza muri aya magambo twongeye kugerageza ubutegetsi bukuru bwa Farge ntibyakunda haba kukwitaba cyangwa gusubiza ubutumwa bugufi twabwoherereje nyuma yo kuduhererekanya hagati yabo kugeza igihe twateguraga iyi nkuru byarangiye tutabashije kumenya igisubizo ku ruhuri rw'ibibazo bigarukwaho n'abagenerwa bikorwa ba Farge hagati aho abagenerwa bikorwa bo ntibabura kugira ibyo bibaza bishingiye ku bibazo bafite
njyewe nibaza abantu baduhagarariye hariya muri Farge niba bagira umutima wa kimuntu njye byaranyobeye rwose kuko ari abantu rwose batekerereza impfubyi bakagombye ikibazo kugifata bakakishyiraho ubwabo ku buryo amezi nibura atanu agomba gushira bavuga ati ese umwana duhagarariye abayeho ati ntibabe abantu bo mu biro gusa
kuri ubu kubera amafaranga yagombye kumufasha mu myigire n'imibereho uyu wemeza ko ari impfubyi buri ngo agerageza kwisunga bagenzi be nabo mu nzira zigoranye gasasira nanone
za note tugura dufatoza n'ibiki byose uburyo twiga ucunga umwana wa uyifite mukigana noneho we yaba agiye kuruhuka wowe ugasigara uyihingamo kugira ngo urebe kubifata
gasasira yagize ibyo asaba ubutegetsi mu izina rye n'abagenzi be
tukaba dusaba rero ubutegetsi bw'u Rwanda kugira ngo barebe ikibazo kiri hariya mu kigo gishinzwe abagenerwa bikorwa ba Farge barebe ubwo buyobozi burimo icyo bukora naho ubundi bitabaye ibyo ntaho twaba tuva nta naho twaba tujya
bamwe muri aba banyeshuri barihirwa n'ikigega Farge bari kwiga mu buryo bugoranye baragaragara nk'urugero rwiza rw'uruhuri rw'ibibazo bisanzwe mu rwego rw'uburezi mu Rwanda kandi mu ntero n'inyandiko intumbero y'ubutegetsi ni ukuzanza muri reme ry'uburezi rikomeje gucumbagira hari bishobora gutera kwibaza byinshi ariko nanone nk'uyu twahimbye gasasira yiga mu mwaka wa kane arabura amezi make ngo abageze ku isoko ry'umurimo yiga uburezi kandi birashoboka ko yazakora ibyo yize mu gihe avuga ko we nta cyizere yifitiye
mbona nkurikije ubuzima nizemo na kondisiyo nabayemo rwose kujya guhatana ku isoko ry'umurimo nkavuga ati wenda nzahangana n'umuntu awize neza mbona rwose guhangana nawe ngo mutsinde sinza aho byaturuka
abagira ubusa ijwi rya Amerika I Kigali
Radio Ijwi rya Amerika ivugira I Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda Kuri tariki ya 20 umwaka uruzuye Perezida Donald Trump arahiriye kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu mwaka we wa mbere waranzwe ahanini n'ibibazo, hari byinshi bidasanzwe byaranze uyu mwaka amaze ku butegetsi ugeranije n'abandi bamubanjirije. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Jim Malone yashizwe mu kirundi na Clave Niyonkuru.
Kubwa Donald Trump umukuru w'igihugu agira 45 atwaye Amerika no mwaka yatanguranye nguvu n'ishaka
From this day forward it's going
Kuva uyu munsi nta kindi atari Amerika gusa Amerika yacu abariyo dushira imbere yonyene
America first
Umukuru w'igihugu Trump yihutiye gukuraho ingingo zimwe zimwe zo ku butegetsi bwa Perezida Barack Obama yongera hakazi kenshi sentare na inyuzwa Insinzi ikomeye kuri we no kwinteguro y'itegeko ritoroshe ryo kugabanya amakori n'amatagisi ryatowe rikongera rikemezwa mu kwezi kwa 12 guheze inyuma y'amezi 11 gusa ashikiriye ubutegetsi
This is the bill right here
no kuvuga kuba ritegeko riratujyoheye cyane rizoba nk'igitangaza ku banyamerika bose kandi rizohindura byinshi no mu butunzi bw'igihugu kubona iryo tegeko ryaratowe bishobora gufasha aba republikani mu matora y'abashinga amateka atarikanijwe uyu mwaka ivyo nibivugwa no muhinga John Fortier aba republikani barashoboye kuronka integuro y'itegeko mu by'ubutunzi mu kwezi guheze kwa 12 sibisanzwe mu byerekeye amakuru n'amatagi isi byabaye nk'insinzi ikomeye kuri bo kuko n'igikorwa cabasubije ku murongo mwiza umwaka wa mbere w'ubutegetsi bwa Trump warabayemo kandi n'amananiza hamwe n'inzitizi zitari nke harahatswe gusubirwamo umugambi w'amagara y'abantu wa Obama witwa Obamacare abenshi baragize n'icyo babivuze ko ku mbuga ngurukana bumenyi nka Twitter eka mbere bamwe baranatutse ubutegetsi bwa Trump hakiyongera ko rero amajambo yabonetse nk'ibitutsi yavuzwe na Trump kuri Haiti n'ibihugu bya Afrika ivyo byatumye abademokrate batari bake agashavuka duga muri abo harimo umukenguza amateka Cory Booker
Those words just don't dissipate like mist in the air, they fester.
Ayo majambo ntiyabaye ayasonetswe n'impwemo, ahubwo yarimwo ubumara bw'ishavu, yaje nk'uburozi kandi yerekana urwanko n'inzigo y'akazikira mu gihugu cacu.
The bigotry and hate in our country.
Ubuyobozi butavugwa kuri umwe na bose bwa Trump burabandanya kugira ingaruka mbi ku cizere abanyamerika bari bamufitiye naho ubutunzi bwobwo bwifashe neza byemezwa no muhinga John Haddock.
I think people are judging him on a variety of
Nibaza ko abantu barabira ku bintu byinshi uretse ubutunzi ivyo navyo vyerekana ko ukumwizera kubandanya kuba guke cyane
That explains his lower approval rating
Icizere gike abanyagihugu bafitiye Trump gishobora gutuma urwande rw'abademokrate rutera imbere matora y'abashinga amateka yo mu kwezi kwa 11 nk'uko bivugwa no muhinga Larry Sabaro
When there's a wave the water does not distinguish
iyo haje umukuba w'amazi amazi ahitana bose baba abiyumvamwo uwo mukuru w'igihugu yankwa hamwe n'abataho bahengamiye muri uwo mwaka w'ibihumbi 2018 Trump yizeye ko kubera ubutunzi buguma bwisononora bizotuma abanyagihugu bamuhindukirira bakamuha icizere yamara ibitutu by'uko umugambwe wiwe ushobora gutsindwa muri ayo matora y'abashinga amateka hamwe n'amatohoza adahera yuko yoba yaracuditse no Burusiya mu myiyamamazo bishobora gutuma umwaka ugira kabiri wa Trump ku butegetsi ugora kurusha uwa mbere
Mwumvirizi gikino intamenwa gutegurirwa na studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cy'ishyirahamwe Search for Common Ground mu Burundi
wendere nawe izo mene zawe urazikuyakuya mega ni ntavu kama
ubwo ufite tukamurande gahara mataje wabisa bravo
naho rero twisavura nawe ko ndijanda jaje
cyana cyane
uko amaze mwese dusubiri waje
iyo bwerekezo wari ugende mukabo babine ngende batanga kugenda gukamwe
kandi gawashi mise
ndagashimika
Bwana hiyo mirango yote iko yintere iko ndirika na kachufafuira.
Kumbidera wangu kwenda kugile. Icyo bintu cyo kugira ipanga mu takurawa. Ukende je mutiyo.
Jewe ta muzanini. Aho ni bayanga mbari ngurube. Ibyo kurafuka ni bibi.
Ubwo bwaguru munanje, ubu ni usigara uramu.
Aho ndara musa nyo fise inango. Erega hawe ni atanyo ni ikara, yaratuzu kugore na abana.
Nara ko bwo takiraga miwawe, agakomye kose gatuzuri ukanga. Mamaki. Iyo mwoke nduga tekeleza, uga kwenye ugokwa.
Mweruwe ndio ikunala kuhi. Saasika musaza anji. Nda hatu kwa chase kozi. Ugui wanjele kwa asiba, ugareka kuhusibura.
Aichi ya kikuza nyo wazo kusidakizi.
Ijiti.
Ndia wiruku wa henda uminata. Umuja na kuandikisha matongo. Nirichi.
Ah.
Si.
Kumba anukie hose. Nichwa mhore.
Icho nikito.
None igure ya katongo. Icho mwuzo kukandikisha mwiko mine. Nijiti.
Ndara tatandikije joho ukira ngo cyane ka kuri giye. Ayo mapanti bizuba buri kuya nyinji zamwe.
Eh bo cyane. Kuko nasanze wari wa muhanuye nabi. Ndeko ngo n'umuntu atuka ukagataha bunyama apfuye atajyandikishije byo ngenda gute.
Icyo washize nga.
Wewe.
Aho yari kuri atari ari cyabona. Inga nende wire kuri amukoza n'ibiki.
None ngo yari minata hababara wewe. Cyane ari kindi kinyegeje nyuma.
Mbeo ni kubeli ki yagia taa mkini. Ito nuwa uwi mwosha taa mkini.
Nda kugira dandewele. Weura kuye kuike uka. Uka menyako uja mugwara limo ugiwe. Wewe haja achugaba tarakena. Ego.
Utikika ndawe.
Hana kimugaba mwini.
Ito nesu uwi kuwa mkira. Ama nga hagaba sikwa mwungu na anji.
Iyo. Aku gawanda hiwa wa kuni ni minata na wewe muhamahoro.
Ah, awetiro mucha manda uwa ni ya kuchini. Iti ni ya kuitwa hii.
Ya kuitwa kuni ni. Wiga zako muzo mohenda henda hembe. Ito ngotwa la gani kichije? Wanaenda kuitwa.
Iyo, umusezi yangu mudi chenda. Awa yepia chenda ni. Ogi tabule mutunesa.
Mara mara hii, jewa higa zuba na sega.
Joke, igenze na angrube nye kuteka wako, waandit.
Eka shaa reka nungu gese.
Hey.
Kija chaka wicho.
Hey.
Isase bide nukuzi.
Kana kime waandit ni ngele vjarifjoro?
Api muhu.
Eka nago saa hizi.
Bia njoku hindura maverube, simbola niyo vitu mutu. Nakija harija.
Hey.
Kwa hiyo tuandika guti.
Yoho. Ikia vape, wajujia mipresent perfect tense.
Ni wa shugira guti.
Eh, wagira, they have just gone to the market. Wagito?
Yoho. Mwea wangu.
Eh.
Oh, deni gie. They just have gone.
Yoho. Acha kushesh. None. Ikia ugzi ya have. Ngae wa shuishi na hekash. Eh?
Nanchanga ni jewa.
Acha kushanga ni jefe.
Kuchuwenju ya imzi kona andi kuchomu.
Eh.
None chansu.
Eh
anya ne apa mara zero eti
yo wa kuisit kwa madam wa english yo hari ngona photo autograph ho yin em niri kwa raba kama bari kwa sha ucha weta ho
ya 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 ya
eh
ijona ho yin chu ya shi
eh
ama yin chu ka sa ta ku ti chabre
eh kan dire ho ko da ku kini kini eh o me ko no muzi do fisa entraînement Après mi c'est après mi. Tu fais entraîner.
Menda fika jari.
Eh bana, ijya mate uranye nibe bikwere.
Ni atari ka.
Ugabo ntacho turabwira prof wa IPS, ntadufatire cyane.
Kandi wa.
Yego.
Ijyo dukina byose. Biheza.
Biheza.
Ikipe yacu. Ikipe y'amakondi.
Eh. Kubera?
Wewe ntubona ko tabara amplas adufite?
Yo.
Yo mpiye nkubu kuri ijya mate. Ogiya numwa twiye. Yogenda gute?
Kandi nani ni problem?
Eh.
Ratiko ntaribwa vyumvi.
Ai, ifo turondera basubirize ibara itaragwa.
None gasha.
Mhm.
Oje mogwara ntiyoki.
Inde?
Gwara.
Gwara.
Gwaruzi. Eh, kumenga ntuvyumva.
Gwara.
Gwara.
Akina muri equipe ndimo jewe joka.
Eh, sumune nkabandi hadakina. Eh, kandi rejawe ushora ntufite nacyo.
ashoboye kijanjabo.
Wara ninjabo, ba witonda sha. Wara,
ninjabo rero. Ushaho tugende yimubwiye ndabivuga. Ninjabo.
None nko muhore kivyo. Umuntu mbona yimere neza kujya.
Ego kweli, tuki anumu hunu hazwe ya java.
Kweli?
Ataki unakima chiwe tuuzi. Oya, hini shobo.
Kandile mwena jidiyo. Mwana mwishite mwena mwena mwena.
Na anja tingene mwene kipe jiwe mwena mwena. Ijazo. Upiu mutabdi umba vila gushu.
Kweli kumezuko jose.
Bega iti.
Sa.
Ya sabuni yose nagura.
Hey.
Ire kulezo mwuzu. Hey. Zonyene mbona?
Mve mama nawe bash.
Mm.
Nunusha kandazi kuki.
Hebu, ya naura hebu karenzi. Na nisi kwa yaza kumesuza wino vishamba la zanjija na kukora. None nda abirula imas?
Ha, ahu mkoguri hindi nyabu.
Hindi higa hizi.
Elega isi nda amesua uniforme nazi.
Izo uniforme nazo za mamu mazi.
Ya? Ura menyubu nambari uniforme zera ma. Mibaza kwa ni nakera muri primere. Nambari kati zitawane kesubu chafu.
Emwe mesura maboko ni gwawe.
Eh
kandi manyi n'umukobwa burya n'uwogira isuku.
Ya sivyo nyene. Arabanyeshire twigana abanyica prem n'ukuri.
Kubera iki?
Oya mama n'ukuri. Uyoberwa ko bari muri secondaire canke bakiri muri primaire byose ukabibura.
Mbega nyene kwishura ni gute?
Ha.
Urabataru kwigira neza kumubiri gusa mu mutwa atakiriye.
Yo, jewe ka mama.
Eh.
Urabaza wa twigana wumve. Ndabisatura.
Aho sha.
He, ho nyene. Je vais la toilette à ma note mes travaux journal.
Ils en avaient niki.
Na ma note twa koreye mu interrogation yose. Ukuye mama exam, wafate wumva.
Aho tusanga.
Yo! Narabikubise ga mama.
Eh.
Usi narujuje.
Yo!
Twese muri science et technology gusa. Naho nyene kwera mate ya nina niriye.
Urabwira jidi ya gusigurire.
Na to kwirwa ari koroga. Ama note adashikana 10 ndondera nzo yabora wumva muri exam. Ya mama nawe. Aho naramenye byaraheza nuko.
Ntiwumva? Aho mwana atanteturu.
Aho sagoro tisubwa wibaza ngo shumva
nyo. Yo mama. None no uraga mwana.
Nzomenya rero nureme.
Didio nawe.
Hao.
Beka nina gire kwa dafu.
Jaji diyo. Nafto na omenya. Mugawu. Na wenye nefrem ato omenya. Ubunio yocha yowe guwa. Ata narima vya hivu kawe ka mama.
Ndazi gasha.
Nagusa.
Elege bintu mira hindu kama.
Mama. Nhajewo chanye jidio tuzo kumara maza kushuri. Ahorero rema.
Kunde meshe zindare ni.
Ego.
Beka ndakurabila maheru guri hindi sabu ni.
Ego.
Nande mese bintu vishweka.
Sawa.
Na hivu ndi navyondi izwe kumu tazo ne terezo.
Ego.
Madame wa pesi nafzi urosha abasha.
Gute.
Asha kutu turika. Oya. Oya promoturuki gatoi.
Akaiko ubuwe kwa arushi. Jichu manyavuna.
Oya. Jehu muti mugombo mpe mwenu kukwima. Yo.
Niwa menyea hana kimu na sudura kuumba.
Eh?
Eh. 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 Ugomba uichari. Ala kuicha nukui. Nyaruka.
Mewa asha. Ije mwini mwani wiki. Siyakle. Nyaruka ni wakusike.
Oya nuko turoje prof. Turoje twa basi. Eko.
Uruhuke.
Eko prof.
Eh? Turuka tacha turako.
Nite ya konda mubwira prof.
Naje sindaruha. Hamara mu miso chuga ntambwa yatwe ngo murarushi.
Oya.
Akinyaruka. Yakle, musigare nyuma.
Eh?
Tusikaje turu zitatu gusa. Vit.
Zafu zote prof. Oya. Yo! Trowera nukuri.
Niho dukomera.
Cyabaranwe, ego muri wakwera mutanima.
Ibyo nyene.
Ntawate akarimo ngo duwa morale ngaha kantuze. Ko ni muza rya rushe guvyanye.
Bijya nyene cyane duha morale pro.
Ego pro, cyanagiye kiye.
Oya nkuri. Oya. Okay. Ndabona ko mwahwereye reka turuhe.
Urakoze.
Metsa, o marche. Sama?
Ego sama.
Aho byo pfuma.
Kwagi?
Ego.
In. Deux, trois, et quatre.
Une, deux,
trois,
et quatre. D'accord, mon vache. On a un entraînement, on a un entraînement, on a un entraînement.
Il y a un
entraînement.
Ah, il y a un entraînement. Il y a un entraînement. Il y a un entraînement. Il y a un
entraînement. Ash.
Eh, Marouze.
Ok.
Ok. Maintenant, vous formez un cercle. Gira umuzingi munini wagutse.
Umuzingi munini nani?
Ego.
Akura hiyo.
Eh.
Fiake we.
Sa?
Fiake. We mera huu subiri nyumagato uyu.
Uku u?
Eh.
Okay. Exercise tugira dukore ndakomeye cyane. Murabona ngo ko tungana twese muri muzingi?
Yego.
Online equipe. Muri equipe rero umwe wazagira icaterereye. Murumva ico nshaka kuvuga?
Yego.
Okay. Tera umupira ndakwereke. Tedi setatu. Nawe cha urabuhereza.
Kuje nyene mara.
Tubategaje kubaheje collectif.
Ah no mu.
Kira kira kwibunganya umupira nkuko bamwe nabonye babigira. Mwabyumvise? Eh. Mwabyumvise neza?
Yego.
Mutegereza guhana hano umupira. Bandanya mwekanya rero.
Tera ngaha. Aha nyene. Wesa.
Muhe muhe.
Aha nyene.
Aye.
Wesa dakiye. Apuye ba. Herabi ngena kumbaga yaba.
No.
Joke. Wewe wewe joke.
Joke. Urafunise. Turabe. Aya na chubaye. Turabe. Kari wewe twari dutse ga yemwe.
Wowe ba.
Bachi atsoyikira gutsi. Nimutangwe kumviriza igice gikurikira cy'igikino intamenwa. Ufite icyo uterera cyangwa ugomba kutunganira, twandikira ubutumwa bugufi kuri 71 372 940. Studio Ijambo abateteye naho ubutaha.
Indirimbo amahoro y'umuhanzi w'umunyarwanda kazi Gabi Kamanzi kabane nayo itugeje ku musozo w'amakuru yacu yo kuri isaha. Tubashimire mwese mwaduteze amatwi. Shimire engineer wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Kimenyino sa wadufashije kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i Washington DC. Mwari kumwe nange Ndirwema, mukomeze mu ryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Jose na umimbaraka amahoro nimbabazi zawe izanyoma uteka.
My hope is my face, my faith, small faith, small faith, small case. Case to share blood for me. I thank him for Christ died for me. He will come to the light, the light shine on me. He will ride, homie. I take chance for chance to know God, homie. The truth, the fight, will never tell lies, homie. It's my time, homie. It's my time, homie.